Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Mwiriwe neza nshuti, mu duteza amatwi ni Ed Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Mu nkambi ya Mahama icumbikiye impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda, haravugwa ikibazo cy'abana b'abakobwa bahunze bonyine batwara inda bakiri bato, ibyo bigatuma benshi baviramo guhagarika amashuri.
Nyamutse imyaka 2 mwaka umwaka umwe narawize mpisinda, maze kubyara none nasubiye wapi, nikanyorohe n'ababyeyi badusigaranira umwana. Hari igihe batubwira ati ngo nk'ubu nk'ejo nzajya gusenya, ukacuvuga ati rero kugira umusigaranire nze gukora iyo kwizi ndaza kukugurira amakara.
Uwo ni umurundikazi wahungiye mu Rwanda mu nkambi ya Mahama. Iyo nkuru n'izindi zirimo ibibazo by'abarobyi mu burengerazuba bw'u Rwanda ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho abagize sena basabye ko ibihugu byakoronije icyo gihugu bitanga indishi z'akababaro ku Barundi n'u Burundi. Ibyo bihugu birashinjwa kubiba amacakubiri mu Barundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Mu iseminari inkuru yitiriwe Yohani Pahulo wa kabiri, niho iyo nama y'iminsi ibiri ku munsi wa kane n'uwa gatanu w'indondwi irongo na reverandi kuri yo arangwe n'amashinga mateka yabereye. Abigisha ba kaminuza mu bisata bitandukanye cyane cyane abanonoso ya kahise ku Burundi baratanze ibiganiro ku bari bitavye iyo nama. Bari bagizwe n'abakenguza amateka baherutse gutogwa, abariko barasozera ikiringo cyabo, abashinga mateka batowe kwa 20 ukwezi kwa gatanu, abashikiranganje, abagize umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekurirana na CVR, be nabo mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazina muntu CNDH. Inyuma rero y'amatohoza abo bigisha bakoze bakanashikiriza abari muri uwo mwiherero, haciye hafundikwa ibikorwa vyihuta biye gukorwa. Leta y'u Burundi isabwa gukora amatohoza akomeye kugira abarundi bamenye ingene igihugu cyabo cyari cifashe abakoloni batarashika. Kwitwarira ibihugu by'Ubudagi n'Ububirigi n'ababifashije mu gucanisha mu barundi kugira bahanwe, gutunganya ikibano mu barundi ukundi gusha kugira gatima k'amacako birafatiye ku bwoko kabibwiye n'abakoroni karanduragwe n'imizi mu Burundi. Ububirigi n'Ubudagi busabwa gusaba ikigongwa barundi kumabi babakoreye no gushumbusha barundi. Ibyo bihugu birasabwa kandi gutanga ibitigiri nyavyo by'abarundi baguye mu ntambara ya mbere y'isi yose, imijyango yabo igashumbushwa. Ubudagi bukanashumbusha Uburundi ku nk'amajana 224 zanyazwe umwami mwezi gisaba mwaka w'1993, agaciro kaharugwa kugera mwaka w'2018 kuri miliyaridi 43 z'amadolari ya Amerika, be no gutahukana ibimenyetso vyose biranga Uburundi bibiswe muri ico gihugu. Ivyo vyo gutahukana ibimenyetso vyose biranga Uburundi bikaba kandi bisabwa no ku gihugu c'u Bubiligi. Igihugu ca Leta Zunze Amerika naco gisabwa kwemanga amabi yaturutse ku masezerano yeguriye Burundi ku ngoma y'u Bubiligi inyuma y'intambara ya mbere y'isi yose. Icyo gihugu kikanasaba kumugaragara ikigongo Burundi. Ekleziya Katolika nayo isabwa kwemanga uruhara rwakozwe n'abamisionari mu ivangura ry'abarundi mu moko n'inkurikizi byazanye mu Burundi. Katolika irasabwa kandi gutahukana i Burundi ibintu byose biranga Burundi muri kahise kabwo bibitswe i Roma mu Butaliyano. Reverend Kuri yarongoye inama nkenguzamateka, akaba yamenyesheje abagiye kuzo bakorera mu ngata kuzobandanya icyo gikorwa batanguye bagiye babashikirije kugira ukuri ku mabi yabaye mu Burundi, ku ntwaro y'abakoloni kumenyekane kandi abakoze ayo mabi bahanwe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro muri sanga ku mateka y'u Rwanda guhera kuri iki cyumweru ku Ijwi rya Amerika. Hashize imyaka 47 habaye igenduka ry'ubutegetsi mu Rwanda, hari ku itariki ya gatanu Nyakanga 73.
Rwanda, Abanyarwandakazi, muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago utari duteze kuzavamo.
Perezida Kayibanda yanze kwemera ko avuye ku butegetsi.
Perezida Habyarimana niwe watubwiraga ati namwohereje ankore indi ntumwa yagumye kubyanga.
abenshi mu banyapolitiki barafashwe barafungwa
n'abanyagirama bafunzwe batekoma bapfiye muri prezo bafungwa preske bucece
abanyapolitiki bafashwe barezwe iki bafungiwe he baguye he bazize iki bashyinguwe he
nabo bajyanaga n'ibyo bakoraga babikoraga nijoro numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu kagohe
ijwi rya amerika rirashaka kumenya ukuri ku byabaye
ufite iwawe niyo yaba yaguye muri prizo uhamya ko apfuye ukamenya ko yahambwe cyangwa se aho yahambwe cyangwa se akubwiye impamvu ye.
Ikiganiro kizatangira kuri iki cyumweru tariki ya kabiri mu kigezweho nanjye Venuste Nshimiyimana.
Mu gihe ubucuruzi n'indi mirimo yari yarahagaritswe kubera icyorezo cya virusi ya corona igenda ikomorerwa hirya no hino mu Rwanda, abakora umwuga w'uburobyi bo mu karere ka Rusizi baravuga ko bahejejwe mu gihirahiro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Timistocle Mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira iyi nkuru.
Imirimo myinshi yarasubukuwe by'umwihariko natwe hano mu karere ka Rusizi, navuga ngo hafi ya yose, ariko bigeze ku mwuga.
Bwana Nzeyimana Jean Claude akuriye ihuriro ry'amakoperative akorera uburobyi mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi, aragaruka kuri icyo gihirahiro avuga ko bakomeje guhezwamo mu gihe abandi bari mu mirimo.
Twanagerageje twe gushaka amakuru ku bayobozi batandukanye, turabavugisha inzego zinyuranye, ariko uwo tugerageje kuvugisha yirinda kutubwira byinshi, ariko katubwira ngo muwe muretse tuzababwira, muwe muretse tuzababwira. Nta gisobanuro namba, nta nama, nta bikenewe, nta kirenga kuri ibyo.
Abagize amakoperative y'abarobyi mu karere ka Rusizi bavuga ko kimwe n'izindi nzego ihagarikwa ry'imirimo kubera COVID-19 ryabasubije inyuma mu bukungu. Ubu barabara igihombo cyarenga miliyoni 60 mu mafaranga y'u Rwanda bakabaye barinjije atarabonetse, kuko iki cyorezo cyateye bakiri mu mezi asanzwe abonekamo umusaruro mwinshi. Mu gihe abakora indi mirimo bo bakomorewe bakaba barimo gushakisha uko bazanza mu kariko, ku barobyi nta kirakorwa, ibikomeje kuzambya imibereho mu miryango.
Dusa n'ubugarijwe twaryaga tujya mu mazi tugakuramwo igitunga abana n'ikidutunga, tukanamwa amafaranga ya mitoweli ndetse n'amakaye y'abana n'amakaramu. Ariko kugeza ubu ngubu nta bwato na bumwe amaso yose yagiye kugifuka arafunzwe, ubu turaho ngaho.
Ubu dufite inzara nyinshi kubera nta bintu byo maze tukibona, ntibatwemera tujyamo. Bafunguriye abandi, bafungura abamotari, bafungura abandi bose, ariko twebwe ikivu banze kudufungura ikivu, sinzi imbogamizi zaba zarabayemo.
Nakoraga hepfo hano mu Kivu turoba, tukabona nk'utujanga, umuntu akabona nk'agafaranga yagura nk'agafuye muhira, none ubu baradufungiye. Nta ni kode mfite, bari no kukomeza basohora ba nyiri inzu.
Iki kibazo abakora umwuga w'uburobyi bafite bagisangiye n'abakoraga ubucuruzi bw'umusaruro wavuye muri ubwo burobyi biganjemo ab'igitsina gore. Bamwe muri bo baravuga ko nyuma yaho itegeko rirebana n'ibidukikije ribakuriye mu masambu bari bafite mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ubwo bucuruzi aribwo bari basigaye bahanze amaso, nyamara kuri ubu bwarahagaze.
Ikiva ni umurima, niho dusarura ibishyimbo, niho dusarura imyumbati, niho dusarura ibijumba aho mu Kivu. Kuko abagabo bacu barobaga, niba hari umugabo uzanye ibihumbi 20 yasanga nawe arabonye 10, mukaba mubonye imyumbati, mukaba mubonye ibishyimbo, mukagura n'umunyu n'amavuta. Ariko ubu ngubu nta hantu rwose twabikora.
Kwari kwarakuwe muri za metero 50, ariko nta kibazo kwari dufite, tugicuruza dusambaza, abana bacu ntabwo bari babayeho nabi. None mwino minsi byagenze gutya, nta mibereho dufite rwose.
Ubu ngubu twabuze n'agasabune, tubura n'ibyo kurya. Ubu ngubu abana bacu barashaka kubwara bwake kubera yuko ibyo kurya nta bihari.
Aba bakora umwuga w'uburobyi, icyifuzo cyabo ntikirenze ku kuba bakomorerwa kugira ngo nabo bashakishe uko babaho mu miryango.
Mu by'ukuri ubuyobozi butubereye maso, busanzwe budufasha muri byinshi, ariko nabasaba ko no muri iki kibazo cy'icyorezo cya COVID by'umwihariko ku barobyi bakagombye n'ubundi kuturebera kure, bagasa n'abareba zaba ari n'ingamba wenda zindi zidasanzwe tukaba twaganirizwa tugafatikanya gushyira mu bikorwa, ariko nibura natwe tugafungurirwa tukareba ko ubuzima bw'umurobyi bwongera kuzahuka nk'abandi bose muri rusange.
Ntibyadukundiye kumenya icyaba cyaratumye uru rwego rw'uburobyi rudashyirwa mu mirimo yakomorewe mu karere ka Rusizi, ndetse n'ibyo ababukoraga bateganyirizwa mu gihe batarafungurirwa, kuko inshuro zose twagerageje kuvugana n'ubutegetsi bw'akarere bitadushobokeye. ni mu gihe abarobyi bagaragaza ko bijyanye n'uko uyu murimo wabo ukorwa bishoboka ko bakora banubahiriza amabwiriza agenga ikumirwa rya COVID-19 arimo nko guhana intera, kwambara udupfukamunwa, isuku n'ibindi. Nibutse ko nubwo akarere ka Rusizi kakiri mu kato ko kutagenderana n'ibindi bice, imirimo isanzwe hafi ya yose yasubukuwe. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Uburezi ku bana b'abakobwa bihunganye mu nkambi ya Mahama icumbikiye impunzi z'Abarundi mu Rwanda ntibworoshe. Amakuru agera ku Ijwi rya Amerika agaragaza ko 170 muri bo bamaze kubyara batarageza imyaka 18. Ibyo bikaviramo benshi guta amashuri. Ni ikibazo cyakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Umwigeme atashimye ko amazina yiwe amenyekana, twamwise Marie Chantal. We n'abagenzi we bihunganye batari kumwe n'abavyeyi canke imiryango ya hafi, abo bita mu Gifaransa enfant non accompagné, bavuga ku buzima bwo kwibana mu ikambi y'impunzi butaborohera. Ni naco gituma abarenga 170 muri abo batwaye inda zitifujwe muri iyo kambi ya Mahama. Inkurikizi ya mbere nk'uko babivuga no guheba amashuri.
Nyamutse imyaka 2 ngaho umwaka umwe narawize mpisinda. Maze kubyara none nasubiye wapi nibwanyorohera. Twasiga amata y'umwana kandi atashe turiko turinjiza, kandi n'ababyeyi badusigaranye umwana hari gihe batubwira ati ngo nk'ubu nk'ejo nzojya gusenya nta mwana nzosigarana, ako kubera haba hari nka kwizi ukacuvuga ati rero kugira umusigaranye nze gukora iyo kwizi ndaza kukugurira amakara.
Ababyeyi twaganiriye Mahama bemeza ko indero y'abana bihunganye cyane cyane abakobwa itoroshe, kuko bakenera twinshi bakabura aho badukura, gutyo bigatuma baja mu buhumbu.
Abakobwa nyene baragenda iyo o bakabonana n'abahungu bakabahinda nyene bakabatera inda, amara kubatera inda bakabura uko babigenza. Ariko ashobora kuba avuga ati jyewe n'ubundi ngirempfe n'inzara reka ndondeze uburyo no hendana kwasanga yandara yitwaye dafise ni yazo ijana nuwayimuteye akabu umwana kamwanka.
Ikiza cy'umugera wa corona caje gusongera isibe nk'uko umuvyeyi yabivuga, kuko nabahora bari ku ishuri bahagaritse bigatuma ubuhumbu no kunyuya biramutwe byiyongera mu gwaruka.
Muzinduka mwicaranye ngaho agatembera ahashakiye akabari hagarukira. Hanyuma rero ugize uravuga kuko yari kingiwe n'ishure, ishure yangira kamaro cyane. Hari n'ikindi wungukiramo barunguka bakagira ituntu babafasha ku ishure bakarya, ariko ubu nkuriya kuri ryagarama ritakibakwira umutaga n'umugoroba.
Abo bavyeyi bamaze kubona abakobwa batwara inda bakiri bato ari benshi bahavuye bishira hamwe bagira ishirahamwe risigara nabo bana bavutse, maze abo bakobwa nabo bagasubira ku ishure. Ubu ni umwe muri abo bavyeyi.
Twebwe tuba twicaye mu rugo tavuga duti nimureke kuja ku ishuri, kuko ku ishuri ni kazaza k'umuntu. Ni muje ni mubampe ndababasigarane kuko nama ndi mu rugo, kuko ndi hafi, kuko ndakuze umwanya wo gukurera abo bana ndawushoboye kuko nagenda navyaye ndabizi.
Umufasoni nduwa Yezu Jacqueline atwara uwo mugwi w'abavyeyi yemeza ko abana batari bake basubiye kwiga, ndetse abahungu nabo bagaheba ibiyayura mutwe. Inyigisho zabo baranacishamwo bakazicisha mu mvyino n'ibindi bikogwa ndangakaranga.
Twebwe turifuza gutahana ugwaruka ari ruzima, nta n'ikindi kituraje ishinga. Twarafashije abigeme benshi ubwa kera wasanga buzuye ngaha aye mu moraya mavirage batiga, ariko ubu uye umwana wese akubitirwa kuja ku ishuri. Ego abahungu mu kubigisha ibyo guhebura umugi twafashe umugwi muto muto, umuhungu mutumu wundi. Rero ngaha aye mu mugwi wacu turerekana ibizira, nta mukobwa agenda ijoro. Ivyo rero tukabicisha mu mvino, mu bitito, mu bisokozo no mu migani, eka no mu mvino za kera.
Cicamo nka kavyino gahanura twumva.
Ngoma y'Ikigwanda muzanye yuhuyu ndamuzanye.
Kugira bashobore no kwiteza imbere mu migambi mito mito, abo bakobwa bavyariye iwabo bararonsa bagira neza babafata mu mugongo mu kubaha umutahe wo kwiyungunganya mikambi y'Amahama. Juliette neje imbere ahagarariye imbere y'amategeko y'ishirahamwe Kirukize, akongera akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe Ibirezi vy'Uburundi, amashirahamwe abiri afata mu mugongo abo bigeme.
Benshi rero baratubwiye bati twebwe twaje ngaha kubera twahohotewe mu Burundi, kudushitse ngaha mu nkambi dusanga nta kintu gikomeye bashobora kudufasha. Turabyara abana, turabirerana twenyene, turabura ico tubambika. Nukuri aho twahura bari bafite ubukene bwinshi cyane. Abantu rero baraduhaye impuzu turazibashirira mu nkambi bariyandikira umugambi wabo. Uwo mugambi wari uwo gukora ibitumbura n'uwo kudandaza impeke, inzoga y'impeke. Warabatumye baja mu ishuri bararonka abamama bashobora kubarabira abana.
Ayo mashirahamwe amaze imyaka irenga 10 yatanguriye gukora mu Burundi imbere y'umwaka w'ibihumbi 2015 ubakorera mu buhungiro mu Rwanda no mu Bubiligi. Mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, ababyeyi n'abigeme basaba ko n'abandi bagira neza bugarukira kuri bene abo bakobwa babyariye muhira, yamara hagatangwa n'inyigisho nyinshi z'ingaruka mbi z'iyo ngeso abamaze kubyara nabo bagashigikirwa. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu gihe hasigaye amasaha make kugira ngo amashuri yongere afungure muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya Rusenda bari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bavuga ko batewe impungenge n'uburyo bagiye kuzakura ibizamini bya leta bari bamaze amezi agera kuri ane batiga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda muri Kongo.
Abanyeshuri bo muri iyi nkambi kimwe n'abanyeshuri b'abakongomani bari basanzwe biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ayisumbuye, bavuga yuko nubwo amashuri azafungura kuri uyu wa mbere bateye ubwoba n'ingengabihe y'amashuri Minisiteri y'Uburezi yashizeho. Iyi Minisiteri iteganya yuko abanyeshuri mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bazakora ikizamini cya leta tariki ya 24 kugeza tariki ya 27 y'ukwezi k'8. Hatungimana Yvonne ni umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye rya La Reflexion. Yumvikanishije ubwoba atewe nuko bagiye kuzakora ibizamini bya leta hari ibyigwa byinshi batize ugereranyije nabo bari bageze biga.
Yewe n'ukuri narumvise yuko tugiye gutangira tuzakora ikibazo cya leta kuva ku igenekerezo rya 2024. Nk'abanyeshuri turafise ibibazo byinshi mu mutima kuko iyi ngwara n'ukuri yaratumye duhagarika amashuri nk'ubutumaza amezi ane tutiga, ariko twumvise ngo tugiye gukora. Nukuri dufise ubwoba ko tuzohava tunananirwa kubera ntitwize amaprograma ntiyaheze, ibyigwa n'ibyinshi tutarabona. Dufise ibyigwa bike cyane, amezi ane yose tutiga turimo turibaza ukuntu tuzokora icyo kibazo. Nukuri imitima irahagaze, turiko twiyumvira yuko tuzohava tunananirwa kubera ko tutize. Gusa nk'abantu bazotora ikibazo n'ukuri bazogerageze boroshe ikibazo kuko tuzohava tunanirwa turi benshi.
Hatungimana Ale nawe yiga kuri Institut Sibatwa asanga ibyumweru bitatu bahawe byo kwiga ari bike ugereranyije nabo bari bageze biga.
Amakenga dufise ni menshi, tumaze amezi ane egome nubwo dukora kigoro ko gusoma ibitabo n'amakaye. Hariho ibintu harura amezi ane araciyemo nta mwigisha ubona, ariko baca bagusiripure na ngo mu ndwi zitatu zoba ukoze ikibazo. Ntibishoboka ko ivyigwa bizoba birarangira kuko hariho nko mu makuru amwe amwe abigisha ariho bari bagitangura akazi, abandi bari bakiri ku mashapitre atatu canke ane. Usanga rero ari ibintu bigoye kuvuga yuko mu nyinga zitatu nk'ishapitre zitanu cyangwa zitandatu ko zoba zirahera.
Si abanyeshuri bonyine batewe impungenge n'ibi byumweru bitatu bahawe byo kwiga mbere yuko hakorwa ibizamini bya leta, ahubwo n'abarimu nabo bari basanzwe babigisha nabo batewe impungenge n'uburyo bazigisha abana bamaze amezi ane badahembwa. Metusera Ntitukana yigisha ku kigo cya Rukorora.
Rimwe na rimwe rero tuhura hari ibibazo byinshi twibaza nk'abigisha, urabye igihe tumaze ikintu cy'amezi ane ata gashara turonka ata amafaranga turonka, ubukene ni bwinshi cyane. Ugiye kuraba n'ubyo twagiye guhagarika amashuri na programme yari isigaye, urabye twari tugeze no ku 75% 80% gutyo ku bamwe n'abandi, ariko ubu uroneza ko tugiye gutangura umengo tugiye gutangura bushasha. Bizogorana mu gihe hari ikiringo gito cy'abanyeshuri kwiga, abanyeshuri bazaza gukora nk'ama exam ama exeta. Ntitubona ibintu bazohava bakora, tuzogerageza uburyo bwose twihate, ubwo tuzokwihata n'inzara munda.
Ndayishimiye Janvier nawe n'umwarimu w'ukuri Institut Rutanga yo mu Rusenda, iwe asanga leta ikwiye kubafasha.
Nibaza ko kalendrier ya ministere ya education ndazi ko hariho ibintu bimwe bimwe igerageza ku kwirengagiza. Ama programa ntihari bwahere, twari dusigaje amezi ashika nkangahe nk'atatu, ariko programme ntizari bwahire. nibaza yuko leta ya Kongo yuko izi neza ingorane zabaye n'ubushikanganje bw'indero ndazi ko bubitahura gose gusumba twebwe buzora ndazi ko bwabiteguye bwabonye yuko kumbure niba dutanguye kwiga izo ndwi zitatu bakazokamika ikibazo cya leta biraboneka yuko abanyeshuri ubwo ngene bari barana bibihebye.
Ministeri y'uburezi ivuga yuko kuri uyu wa mbere tariki ya gatatu y'ukwezi k'umunani ari abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu wa mashuri abanza n'ayisumbuye bazafungura. Biteganyijwe yuko andi mashuri nayo azafungura nyuma, gusa umunsi nyirizina nturatangazwa. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika mu rusenda w'umutara wa Kivuye.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bamwe mu batuye umujyi wa Bujumbura barasaba leta y'u Burundi gukomeza amategeko ajyanye no kwambara agapfukamunwa, bagasaba ko riba itegeko kubagenda mu mamodoka, amapikipiki n'amagare hamwe n'ababatwaye kukambara. Umva ibitekerezo bya bamwe muri bo.
Byari byiza ko twabyumvise muri atrapo batanze udupfukamunwa kubagendesha, kubunguza abantu kubagendesha imiduga bavuze ko babahaye, muga nka twe twunguza abantu ku mapikipiki. Natwebwe urumva harimo agahaze kuko natwe tubatwa turunguruza abantu baraduha amahera tukabasubiza, nabayo tubasubije barayahatanga ku handi, natwe twosaba atrabu ko yoraba igikwiye kubunguza abantu ku mapikipiki. Mu kurwanya ikiza cya coronavirus kuko ari umugambi wa leta, natwe turabana n'igihugu mu bunguza abantu ku mapikipiki. Ibyo bari badukoreye babikora ku bituro. Hamwe bari bageze kuzana ibintu byo gukaraba, ibyo byo gukaraba n'amasabune, ibyo byaramaze kuhapfa. Mugabo hoba uwundi mugambi nyene ujanishwa no WhatsApp kuko ishamu ryacu amutabu kubajiga kongoza abantu ku mapikipiki isanzwe itwarigwa muri WhatsApp. Nabo nyene WhatsApp yorabigakorana n'iryo shirahamwe amutabu kugira ngo narko dushikirwe muri uwo mugambi wo kwanya corona n'uko ntitwasigare inyuma kuko twese umugambi uraturaba n'uw'igihugu. Igihe atarabitazo birashikira kwitwe kw'amapikipiki umuntu abarakora mu kwikingira muri uko nyene ahari bibanza byo gukaraba umuntu agashika gakaraba muga mugihe umugambi woboze uvuye muri atrapo ugashikira abage abunguruza abantu ku mapikipiki tuzowakira neza mu gihe uzo gutatuvuna ukambaye wewe wunguruza umuntu uwo uwunguruza atakambaye muravugana ibiciro aravuga nawe ukavuga mukavugana ibyo biciro urumva ko harimo uwayanduye yanduza uwundi. Hoshabaho umugambi wa leta ko bose bateza kubwambara nkuko isi yose irikirafata izongeye ngo abiyunguza bakateza kuba babwambaye, ababunguruza abunguruza abantu ku mapikipiki bakateza kuba babwambaye bose, umwe agakingira umukiriya wiwe, umukingira nawe agakingira umwunguruje.
Abapolisi baraduhagarika tugahagarara duhagaze tukabereka amadokima, arashobora gufata dokima z'umumotare ariko arazizingurura azizinguruye hanyuma ukazimwereka ariko araziraba dufate nk'uko wagize ikosa hanyuma akaca kwandikira contravasio ako ahejeje kwandika akaca kubwira ngo nusinye ngaha. None gusinya ngaha ni ukubera iki? Dufate nk'uko iki kiza cya corona cyamaze gutera ugahura ugiye kwandika kandi yuko bisaba wandikishije ya karamu nyene yarafise kandi tuzi yuko umuntu wese dufate kugira akore kuri ico kintu ari uko abanza gukaraba. Twebwe twosaba abajejwe umutekano yuko bo mwibarabara bofata ico kibazo nabo nyene bakabaha ubukingirizo nabo nyene bakaza barashira ku munwa kukubera iki kiza cha corona nabo nyene kirabaraba kandi kikaraba twese. Ibyo je nubona ku bintu bihatse twebwe abamotari na twebwe twadukenewe yuko bashobora kuduha ubwo bufukamunwa hanyuma natwe tukaba tubufise n'abakiriya nyene bakaba babufise mugabo twosaba n'igipolisi nabo nyene bakaba babufise ubwo buntu. Twosaba nk'umupolisi yaguhagarikije akakubaza ati pere murayifise ukayimwereka mugabo atarinze kuyikorako. Twese muri ico gihe tucoca tugira inguvu cyo kugwaniriza hamwe ico kiza cya corona.
Nk'uyunguruza mu gisagara cya Bujumbura ico gikorwa ndumva ko ari cyiza kuko nubwo twokaraba haciye umwanya dukora ku mafaranga tugakora ku bintu bitandukanye ku ntebe bicaye ko rero nicyo gikorwa bakoze ndumva ko ari cyiza mugabo nkaje niyunguruza turashobora kuba tubufise ari turi nka babiri ego bagahaye nka shoferi cyangwa na convoyeur ugasanga nk'ubu ndakiguriye ugasanga muri bisi ijyamo nka 20 cyangwa 30 cyangwa 18 ugasanga nanjye ndi umwe cyangwa babiri je nibaza yuko naho nyine ngaho ahobamo ukumva yuko bitoba bimeze neza kubera umva nimba wunda kugwaye wunda kawugwara muri abo bandi numva ko bataba bikingiye nkuko bikwiriye icyo twasaba rero nk'abashinzwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bworaba abatabufise bakaza barabubaha cyane bagatanga itegeko buri muntu wese akakigurira kuburyo agiye mu kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura cyangwa hariho hose akeneye gufata urugendo akagenda gatwaye bakabibwira bakavuga yuko ari itegeko cyane naho babushobora kubuduha kabuduha kuko hari abatoshobora kuburonka kuko numva ngo kamaze kugwa 3, 2, 5 urumva nkayo onye hariho umunyagihugu muto muto usanga kugira ngo afise nk'abana cyangwa afise nk'umuryango ugasanga bujana n'amahera menshi cyane bagashinga igitigiri kanunu cy'amafaranga katorenza yego nacyo nyine cyo bari cyiza kuko umwe wese yigurishiriza ku giciro ashatse none ko numva ngo babuhaye abantu batwara imamodoka ari mbona bo buha n'abanyagihugu ko babuhaye abantu batwara imodoka ari je mbona bo buha n'abantu biyunguruza n'amakinga n'amamoto kuko nshobora gufata imo ikingo uyu mwanya nkiyunguruza ngenda mu quartier kanaka ugasanga uwo mutaxi vero nta kafise cyangwa ugacusanga uwo mumotari nta kafise rero je mbona yuko boboha bose n'abanyabo batwara ibyuma bito bito bakabubaha twese tukabona kwikingira kugira ngo turwanye icyo kiza coronavirus
ngo turagerageje kuraba tudahereye ngaha kuba twara abantu n'ibintu ngaha ni bintu nko kuri abantu benshi bavuye mu kitandukanye igikorwa cyita cyane rwose ntawe utagishima ariko uko atutije kiza cyandurwa mu buryo bwinshi hariho guhumekanira ko gukora nako bora babakongereza ingufu kugira ngo icyo kiza nyine gihere neza bakongereza ingufu nko mu kurondera ubundi buryo nabwo kuko na winjira muri bisi bakaraba umucumba ariko muhamaye wampaye amahera nawe uzakora ko kora kuri wako kuri wundi naho nyine ubwo buryo ashobora umuntu ashobora kwandura reka rero bora bakagwiza ajya amadezinfekta kugira ngo umuntu nawe yinjiye aza akaraba aze ashyishya nko mu kiganza kugira ngo tukigwanye neza tukivire hasi tukiheraheze mu gihugu cyacu ni byiza cyane vrema atarabwo yakoze igikorwa cyiza muganako yora bikakongera ko bakaronka baronka patenire babafashe bakakongera ko bakagwiza ayo madezinfekta tutiregeye no kuza turahimiriza nyine mu gikorwa cyo gukaraba amazi ntiyigera abura ego n'umugabo gusa cyane birengana barakaraba bakongereza byose bizoshoboka kuko tugiye hamwe birashoboka
hari wakunguko kanini kubera urabona turi ngaha tutwara abagenzi abantu benshi ku munsi umunsi washobora gutora nk'abantu ijamajana ngahe urumva abo bantu bose utagiye wikingira hari aho usanga wanduye abo dutwara nabo nyine byiza boza barabwambara kubera urabona turi mu bihe bibi tukaza turikingira twese
ni ukuvuga n'uyunguruza nawe arashobora kukarondera kuko ni kuneza yiwe ni kuneza y'amagara yiwe kuko nawe birasabwa ko akarondera kugira noneho iki cyorezo tukirandurana n'imizi nk'uko umukuru w'igihugu yavuze yuko iki cyorezo giteza kuranduranwa n'imizi mu Burundi kugira noneho tucikingiye dufate ingamba zose zikenewe zo gucikingira hama amagara yacu ashishikara agenda neza kubiyunguruza no kubafasha abantu kuyunguruza bibandanye bigenda neza hama icyo cyorezo coronavirus kibone kurandanwa burundu mu gihugu cy'u Burundi twebwe kabisa turashobora kubwigurira kuko ntibuzimbye twanditse ko ari mu mademire gutyo natwe uwo ari wese ashobora kukigurira ntacyo byishe akanya turabitaratugeraho natwe bwe turashobora kubwigurira kamwe kamwe ntacyo byishe ego nkatira kamo bagenzi banje bose byoshoboka arondera ukuntu uwo ari wese yokigurira kuko ni neza y'umuntu wari wese kugira amagara yiwe agende neza wakarose je no muntu ayuko yogakoresha ukagenewe kuko ni kuneza y'uwari wese kuko kajya karafasha ku umuntu aswa kwandu ntiyandura kandi ntiyanduka izundi rero no hanura abantu yuko wakarose yokabunga bunga neza akakambara uko bitegerezwa hama bikagenda neza
Shuti muduteza matukui makuru ya chuo kuri isaha na hatu ya soreje. Nshimire mwese mwahisemo kudutega matukui na bagenzi banje bandi bamfashije kuyabagezaho aya majwi yagiranijwe na Fatuma Alimasi Kalala kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.